Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 nibice bitatu. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nyuma y'amatora yahangaha mu Burundi, bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania bafite impungenge ko bazacyurwa ku ngufu.
Turimo turasaba leta ya Tanzania na yuwe niko yodufasha ntiduhungure ku ngufu, kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwi wawe kitarahera, ni ngorane.
Ariko turafisa makenga kumwana umwe ndushaka kwirukanwa na cyacare turavye ubucuti buri hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi.
Aba rero ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania. Mu Burundi kandi abaturage barenga 300 bari mu kato mu nkambi mu ntara ya Muyinga. Naho mu mahanga abatwara taxi minibus muri Afrika y'Epfo bari mu myigaragambyo. Ni mukanya mu makuru amakuru twabateguriye kandi tubagezaho nge n'abagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC turi iwacu mu ngo zacu buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu, mujye no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, mukurikire aya makuru. Dore ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umunyamakuru w'icyamamare John Mpombengo warumaze imyaka akorera ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitanywe na virusi ya corona. Ibindi kuri iyi nkuru Oriane itangishaka.
John Mpombengo ahitanywe n'ikiza cha corona inyuma yaho yaramaze imyaka 16 akorera intaramakuru Associated Press. Yarakurikiranye hafi inturereka za politike zabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gufata amasanamu nk'umumenyesha makuru yigenga. Yitabye Imana afite imyaka 52, ahitanywe n'ibibazo by'amagara bijanye n'umugera wa corona. Yaramaze indwi ari mu bitaro aho iyo ngwara yahavuye imusinzikaza ku munsi wa gatanu ahava aritaba umuremyi. Mpombengo yakoreye iyo ntaramakuru kuva mu mwaka wa 2004, akurikiranira hafi ikibazo cha Ebola mu buraruko bwa Kongo mu 2018. Mu yandi makuru akomeye yakurikiranye n'amatora ya mbere yabaye muri Kongo inyuma y'imyaka 40, aho hari haciye imyaka 9 Perezida Mobutu Sese Seko yahoze ayoboye icyo gihugu yitabye Imana. Mpombengo yakoreye kandi Radio Okapi isanzwe ikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Kongo. Umenyesha makuru Mpombengo asize umugore n'abana 9.
Tuve muri Kongo tujye muri Afrika y'Epfo, aho abashoferi b'imodoka za minibus zitwara abagenzi bakoze imyigaragambyo baramagana icyo bita amafaranga adahwitse yagenewe kubagoboka muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona. Eugene Mukankusa arakomeza kuri iyi nkuru.
Iyo myigaragambyo yabujije abakozi 1000 gusubira ku mirimo. Abatwara amatagisi mu ntara izwi nk'ihuriro ry'ibikorwa by'ubukungu ya Gauteng iri mu mujyi wa Johannesburg no mu rwa mukuru Pretoria, uyu munsi kwa mbere bafunze imihanda kandi banga gutwara abakozi. I Pretoria hari amakuru avuga ko polisi yakoresheje amasasa tica kugira ngo isandaze imyigaragambyo y'abashoferi ba za taxi. Urwego rw'amatagisi ni rumwe muzahuye n'ingaruka z'agahunda yaguma mu rugo mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu hose. Izo ngamba zatangiye kubahirizwa mu kwezi kwa gatatu hagamijwe kubuza ikwirakwira rya COVID-19. Abanyafrika y'Epfo babarirwa muri miliyoni nyinshi bifashisha imodoka z'amataxi kugira ngo bagere ku kazi. Bazanakenera izo serivisi mu gihe ingamba zaguma mu rugo zaba zakuweho kugira ngo ibikorwa by'ubukungu byongere gukorwa nka mbere. Izo minibus zashyiriweho amasaha zigomba gukoramo n'umubare w'abagenzi zigomba gutwara. Urwego rw'imodoka z'amatagisi rwanze amafaranga guverinoma yashyize mu kigega cyo gufasha mu bihe by'icyorezo cya virusi ya corona, ruvuga ko ari make cyane ntacyo yamara ku gihombo bagize. Minisitiri ushinzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi mu ntara ya Gauteng yavuze ko guverinoma ishobora kuzabonana n'abahagarariye urwego rw'abatwara abantu muri za tagisi muri iki cyumweru kugira ngo basuzume iki kibazo.
Tugena no mu Misiri, aho leta isaba umuryango w'abibumbye ONU kubuza Ethiopia kuzuza amazi mu rugomero rw'amashanyarazi rwayo itabanje kuyigisha inama. Fidel Niyongabo yateguye iyi nkuru.
Abategetsi b'igihugu cya Misiri bashaka ku rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rubuza Ethiopia gutangura kuzuza mu kwezi kuza amazi mu rugomero rukomeye cyane rw'umuyaga nkuba rwayo rushasha ku ruzi Nil atamasezerano abanje gushikwako. Umushikiranganje Jeju Migenderanire wa Misiri yagirije ku munsi w'Imana abategetsi ba Ethiopia ko bariko batera icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu byabo. yamenyesheje ku ingingo ya Ethiopia igiramiye amahoro n'umutekano ku isi, akabasaba urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi kugondoza Ethiopia ku ngingo yafashe. Leta ya Ethiopia yatangaje ku munsi wa gatanu ko izotangura kuzuza amazi mu rugomero kuruzi ni mu kwezi kw'indwi. Ivyo naho incuro iheruka kuba ibiganiro mu ndwi iheze n'ibihugu vya Misiri na Sudani itashoboye gushika ku masezerano agenga kugene urwo rugomero ruzokuzuzwamo amazi n'ukugene ruzokoreshwa. Na tariki y'ibindi biganiro yategekanijwe, Misiri izera kuruzi Nil ku bice birenga 90%. Ifise ubwoba ku ngaruka zikomeye cyane ingingo y'igihugu cya Ethiopia ishobora kuyigira ko mu gihe itabanje kugishwa inama. Sudani igihugu nacyo nyine kizera cyane kuruzi Nil gifatiwe hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, usibye ku maradio yanyu ni no kuri internet radio yacu voa.com, Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Abarundi barenga 300 bahungutse bava muri Tanzania bashyizwe mu kato hamwe mu ntara ya Muyinga kugira ngo bapimwe virusi ya corona, bugarijwe n'inzara iturutse ku bukene bw'amazi. Desire Hatungimana aratugezaho iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Abarundi baharugwa muri 340 bashitse mu Burundi bavuye mu gihugu cya Tanzania, bagizwe n'abari basuhukiye muri icyo gihugu aho bari bagiye gukora ubuzima bayabaye, nkuko abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Muyinga babitumenyesha. Mu nyuma y'amatohoza yakozwe n'isoko ry'Ijwi rya Amerika ryavuye rimenya ko abarundi begeranijwe mu kigo cy'ishuri ryigisha imyuga cya Mika muri komine ya Giteranyi. Muri icyo kibanza bahakirira abafise amikoro make badashobora kuriha amahoteli yatekanijwe kwakira abugaranirwa ahateguwe kugira bapime ko atamigera ya corona itera indwara ya COVID-19 binjiranye. Komine ya Giteranyi ikaba isanzwe ifise ikibazo cyo kuronka amazi meza. Inkuru isoko ryacu ryaronse nuko abegeranijwe ukwabo bamaze iminsi irenga ine bataronka amazi meza abafasha kugira isuku, gukinjika no kunywa. Ni mu gihe imodokari y'umuryango itabara imbabare Croix Rouge yari basahiriza mu kubaronsa amazi meza iyo bayagize ikibazo. Kiretse ikibazo cy'amazi, abegeranijwe ku mutumba wa Mika basanzwe babayeho mu buryo butaborohereza kwirinda kwanduzanya. Amazi yo gukaraba ntaboneka, kuja kure na kure ku rugero rw'imetero ntivyoroha kubera bajyama begeranye, nk'uko amakuru yavuye mu itohoza ry'Ijwi rya Amerika bivuga. Abarundi baritabariza kubajejwe intwaro n'amagara y'abantu kugira bagire ico bakoze kugira ikiza bariko baragwanya n'ikibinjirane iruhande y'ingwara zituruka ku isuku rike n'inzara ishobora kwaduka muri ico kibanza. Mwomenya ko muri ico kibanza bategerezwa kuhamara iminsi 14 bakarekugwa gutaha mu ngo zabo, abajejwe amagara y'abantu bamaze kwemeza ko atabimenyetso vya virusi ya corona bafise.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nyuma y'amatora yo mu Burundi, bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania bafite impungenge ko bashobora gucyurwa ku ngufu na leta ya Tanzania yitwaje ko amahoro yagarutse mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania, James Jovin, kuri uyu wa mbere yatembereye mu nkambi ya Mutenderi aganira na bamwe muri abangaba b'impunzi z'abarundi bayirimo.
Twe dusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye, bakomeza kudufasha tukazobanza tukaraba kazobanza kureba ko igihugu cyogenda neza hanyuma uzoshaka gutaha yoneje umuhungu udashaka nawe bazomenya ikintu bamugenza
turimo turasaba leta ya Tanzania nayo ubone ko yodufasha ntiduhungure ku ngufu kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze umva mu mutwe wawe kitarahera ni ngorane no kuvuga mu gihe bodufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro twebwe n'ukuri byo bishimwe ku mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufise mu mutima kuko umuntu mukuru w'igihugu bavuze yatowe no kuvuga rero ubu twebwe yaratanguye gusaba impunzi zo ngaha muri Tanzania twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja kuko bonyene batowe n'abatoye turumva ko harimo ibitarimo biragenda neza no kuvuga rero aha rero n'ukuri mudufashe yubone na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mwe muraturabira ibyacu
yubone ni leta boreka kuduhungura kabanza bakareba ko umutekano w'impunzi no mu Burundi nyene ko umeze neza kuko bafashije neza bakavuga ati tubahungure nko ku nguvu nyene bari yabobo ntabategeke bari ngo barifa biriya twebwe abantu bato ni kwe tubanza kuhasinze kalira boreba rero bakabanza bakemura icyo kibazo cyabo bamaze kucyumvikana ko umutekano baye neza bakaduhungura kwa kundi nyene kubishaka hayama batabishaka nabo bakika ikibazo cyabo nimba bagumiza hano nimba babimura kwatwa handi sawa
ikintu dusaba yubone na leta ya Tanzania yodufasha ikadufasha nkuko yadufashije itwakira turimo turahunga yodufasha urabona twarindiriye kubera twahunze amatora byari byagenze nabi bimaze kugenda nabi turatotezwa turamerwa nabi hanyuma leta ya Tanzania na UN biratwakira bimaze kutwakira rero baragezeho baraza kutubarira kugira twiyumvire ko twohunguka hanyuma rero turasaba leta ya Tanzania na UN ati nibadufashe turindira amatora yemirije turabe ukuntu yogenda kugira duhunguke imitima itagisimbagurika kuko abantu benshi ngaha twaragwaye imitima ku bintu bijanye n'amatora ora yabaye mu 2015 no kuvuga rero ubu twarasabye tumaze kubisaba yubone na leta ya Tanzania yaratwubahirije hataha ubigombye nta nguvu zahabaye no kuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi icyo twasaba twebwe twagiye gutora turasaba yuko bajya nyene babikoze n'amakungu arimo adushigikiye nka twebwe impunzi arimo arabona ukuntu ivy'u Burundi bimwe biragenda dusaba yuko yo dukurikiranira bakaraba ukuntu vyogenda hanyuma vyagenda neza na twebwe tukaronka agateka nk'impunzi twahunguka umutwara twaye agatwarira bose ntatoteze ngo we wari impunzi ngo warahunze igihugu kuko nabahungutse benshi twumva ariko bigenda biravugwa no kuvuga rero mu gihe byogenda neza mutware we barimo aratwara akadutwarira neza twashika kazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane twese turabarundi twese twose rimwe
ariko turafise amakenga ko umwana umwe ushobora kwirukanwa na cyacare turavye ubucuti buri hagati ya Tanzania na leta y'u Burundi nabujya benshi bitwaza ngo umukuru w'igihugu yaratotse ariko tumenye ko twebwe ntitwahunze umukuru w'igihugu ahubwo twahunze leta mbi leta itubahiriza bose leta ndobaza ko mwijamba yaruka kuvuga mwarumvise ko yavuze ngo leta yiwe ntakeneye leta yikuvuga ngo batavuga rumwe ngo imigambo itavugwa rumwe maze kumva umuntu nk'uyu sadire ko afise ibintu nta ndahamwe yahaye agaciro ikibazo c'impunzi kuko amaze kuvuga ngo bahunze igihugu bamwe ngo bagiye gukorana n'abakoroni muco gihe twe ntashijero rakimwe mwijambo gye vyigeze biduha twatuzi ko ari umuntu azoza huza abandi avuga ati aho hajya twanyereye reka tuvyuke abahunze tubahe ivyiyumviro basubire ivyiyumviro vyabo hanyuma tugikorere ko kuko giye kuraba agaciro kanini yagahaye wa mugambwe wiwavamwe ahubwo agaciro kanini yagahaye abarundi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
mwakire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe mu barundi kazi bakurikiranira hafi ibibazo bya politiki y'igihugu cyabo barashimye ijambo n'imigambi president mushya w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yatangaje mu gihe yimikwaga. Alice Nzomukunda n'umuyobozi w'umugambwe ADER imfuga kuri yigeze kuba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu na Antoinette Ndikumagenge n'uwo mu mugambwe CNL baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Alice Nzomukunda aratangira avuga icyakorwa kugira ngo uruhare rw'umupfasoni mu iterambere ry'igihugu rugaragare.
Kugira ngo uruhare rw'abakinzi rugaragare mu iterambere uko mubikorwa igihugu bifasha mu iterambere byinshi, igihambaye nuko abakenyezi baronka ibibanza tuma bashobora gushyira mu ngiro amaporogaramu yose rutuma ubukenyezi atera imbere ndetse n'igihugu gatera imbere. Kuko nk'uko mubizi burya iyo uteje imbere ubukenyezi uteje imbere umuryango, kuko burya umuryango kenshi ufite ishingiro ushingiye ku bukenyezi. Icyo bituma batubwira duti abakenyezi baronse inzira bacamo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa bigaragara bizana inyungu kuri benshi ni nziza cyane bituma ubugabo. rero mu gihe bahawe ibibanza usanga igikorwa cyaje kitagaragara jahabona ukisanga ibikorwa zate impakti ikintu kitagaragara igikorwa bariko barakora bigeze mu bituma rero mu bibanza bimwe bimwe bikubakomeye bituma umuntu igikorwa akoze kigira kibonekeza gitanga impact gitanga umuco kikarasira mu bantu benshi ko ibyo bibanza na byo nyine ku bakenyezi uburyo bakayashira. Abakenyezi barashoboye, barafite ububasha, barafite ubwenge, barafite n'ubukerewe bwo gushobora gukora ibikorwa ahabona. Bajya ko batanze inzira rero usanga zigizwe n'abantu b'abagabo gusa boheza bakibaza yuko hariho n'abakenyezi ibibanza bimwe bimwe bifasha kugira impakti bakayashiramo.
Madame Antoinette Ndikumagenge, kugira ngo uruhara rwa fasoni rwigaragaze ikaruboneke cyane rwose bagire uruhara ruboneka mu nzego zitandukanye z'igihugu hokorwa iki kubwanyu?
Frederic Eheraba, mwisanzwe mu Burundi tugiye kuri raporo zegeranyo cyo muri Kigarama 2016 ndeka no muri kicubu nyene cyarerekanye yuko abakenyezi icyo cegeranyo cyari cyagizwe na Afrabu abakenyezi b'abarundi bahungutse ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi bahungutse cyari muri Kigarama 2016 mu biharuro byerekanywe harerekanywe yuko abakenyezi bangana na 51% abo n'abari biyandikishije mu 2015 mu matora abagabo nabo bari 49%. Byumvikana yuko abakenyezi aribo benshi kubashinga ntayo, ariko urabona yuko mu mategeko hose bamaho bategekaniriza ngo n'imiburiburi 30%. Abategekanirije 30% rero utusanga mu bisanzwe yari n'imiburiburi n'imiburiburi, urumva ni ukuvuga guhera ku 30% kuduga, naho twogeza ku 90% bagahereza abakenyezi 90%, nta kibazo kuko turashoboye cyo naragerageze gufata ibyegeranyo byagize. Ndaraba urabona nk'ubu mu buzima bw'igihugu bahereza umukenyezi utuntu no mu bibanza bidahagije bituma umukenyezi nawe ataje imbere aboneke ateze imbere neza igihugu cyiwe nk'uko byategereza. Heraba uburorero buto nko muri mu bushikiranganji, abashikiranganji 18 abakenyezi ni 3 gusa. Ubuyobozi bw'ubuganga mu ntara muri 18 hari abakenyezi 2 gusa. Abigiye ubuganga n'abakenyezi benshi eheraba bantayegaezwa mu bushikiranganji ni 18 ni 20 mugabo haba harimo abakenyezi 2 gusa. Hanyuma tugenda mu gisirikare usanga ari batatu mu bandi 178 abategetsi abafise uruhara mu ntusenya muntu gufata ingingo mu gisirikare amadeseye amano zenya ntusenya ubuyobozi bw'imbere mu ntusenya mu ntara ni 163 mugabo abakenyezi 9 mu burimi n'ubworozi mu ntara ni 18 ariko abakenyezi n'umwe gusa kandi abize iby'ubugoronome ari benshi tuzi neza rero kandi mbona abakenyezi bamwe bakumirwa imbere y'igihe kuva tukigira tugitwagwa n'abanyamahanga tutari kukira urabona yuko abakenyezi bama babahereza ikibanza gito hari abo barumika mu za Frida aho nta mugore n'umwe yigeze abamwo ishure ryabaho wamengo nukudubira nukudukumira byarimwo wasanga barumika abakenyezi abigeme muri mashure ya menajere tumaze kugira bakarumika muri NFA ECOSO ESI ugasanga rero
ibyo byose byoba biva kuki madame Antoinette ndikumagenge byoba biva kuki
bifa ukuntu umukenyezi biva ku ntuzenya ku kuntu twakuze abakenyezi mu mico yabo bamwe ari abantu batahabwa ikibanza gikomeye ngira warabonye yuko hariho n'imigani y'ikirundi bavuga yuko atasake yabika ikunoko kazi tubikiza kiriho ni ukuvuga ko atamugore yovuga ijambo hariho umushinga ntahe kandi wamengo kuba wize amashuri menshi aho hambere wamengo nikosa ku mukenyezi bikabirakura rero muri mantalite ariko urabona ko bagiye baragira gato gato bakaza baraduza twizere yuko n'ubu bazoduha ikibanza gikome bazotanga ku bakenyezi ikibanza gikomeye kuko barashoboye noneho muravuze yuko nyakubahwa azoshyira imbere ibiganiro mu migambi basizemwo ni ukuri baze bashyira imbere abakenyezi nabo babumvirize bumve ko barashoboye intabwenge z'abakenyezi mu Burundi
Madame Alice Nzabukunda ya Marita yose agira kurikirana kenshi na kenshi aravuga imigambi yo guteza imbere abafasoni eka bagashira imbere uruhara rwa fasoni ariko kenshi na kenshi mu ngiro usanga atariko byifashe intambamye zo baziri
uyu cyano n'ubuga nuko mu ijambo Israel mfurugizi ya fuzi nijihe yara alifari ya mamaza yara vudiru kwa azoshira imbiri umara kumukeni yoreo ni zama ya shiki nize tuzo kizna kira angu mwuri vya vijani nge nye kira tuzo kiri kira kira angu tulare yuko yuko yari shizu imbiri kira vikengu kwa yuko vizyo kwa zoshira imbiri umara kumukeni imeleo chodi kwa nivaza yuko tuma itagenda neza kiasi hivu kagushiru mkenyezi imbele iyo ari mu ruhara mubikorwa bya politiki ugasanga nk'umukenyezi ataba yagiye simbu atagiye mu bugambwe ugasanga nta muntu yamwibutse ahaherereye kandi hari ibintu byinshi ashobora guterera mu gihugu hanyuma rero nibaza yuko kugira ngo bigende neza birakenerwa yuko haba ukuvugana n'abantu bose mu nzira zose mu migambwe yose mu mashyirahamwe yose kugira ngo bashobore kumenya aho impano za bamwe n'abandi mu bakenyezi ziri kugira ngo bashobore kuzizana iterere mu gihugu rero ndibaza yuko bahagurutse twese tugahaguruka muri icyo kibanza baduhaye cyo kuzoza tubashyikiriza ibyiritse ntidufatire kuri 30% gusa kuko 30% ndetse kubera yuko ari ugushaka kugira 30% wamusanga ahubwo kenshi bakanadushikana mu ntonde dufashe nko mu bijyanye n'abashinga amateka n'abamanizi bajyambo za komine mu ntonde mu ibwirizwa ryo gutegura amatora baba bavuga yuko ku ntonde n'imiburiburi barya batatu ba mbere habamo umukenyezi mugabo ni hake cyane wasanga muri abo batatu b'umukenyezi ba mubiri wa mbere cyangwa uwa kabiri kuko umubiri wa mbere cyangwa uwa kabiri niwo umuhaye ya mahirwe y'ugushikira ugasanga n'abakenyezi benshi bashikiriwe barinze gushyirwamo imwe bita kota icyo rero ni ikintu kiri mu mitwe y'abantu kuko kenshi bikorwa n'abagabo n'abashinga ntayo ni bo bajya imbere nibo batwara ibiganze nibo bari mu makomisiyo y'ibiganze nibo usanga rero bari kubara kuri ayo malisite izo gonde niyo bari kubara zikora rero ugatusanga kuba ruhara rw'umukenyezi mbamwibu bakaza kumushyira muri batatu ba mbere kuko ubwirizwa ntibitegekanywe mugabo agaca mu biro wa gatatu ugasanga rero kesi ntibashyize na bya bice 30% kugira ngo tubishyike ko basaba nyina kugenda kugira ko kasi.
Madame Alice nze mukunda hari ikintu abafasoni muri iki gihe bokora kugira ngo ivyo bintu bimitwe y'abantu bihindagurike eka nti abafasoni ntibarindire ko bahabwa ivyo bibanza bonyine bakavyirondera hari uhari abugira hari ikintu bokora muri iki gihe kugira ngo bahindure ibiri mu mitwe y'abacana cyane y'abashinga ntaye y'abagabo
kugira ngo bihinduke abakenyezi uruhara basise nuko nabo 30% baba bari bokora bokora bidashimye bagakora bikagaragara ku buryo bama bari kubara kuko nitwo kwa amategeko turakorera ku mategeko ngo ariyo yonyine azokwamaza iki kuko urumva niyo 30% ni uko yanditse mu itegeko yabitandikije mu ntara na yotorense ni ukuvuga yuko abari mu bibanza bisiga amategeko bokora bari ko barahimiriza kugira ngo bari ko barakora bakore ibintu bigaragara bituma bavuga bati bajya abakenyezi bwabo ndi barashoye bituma bagira bagirira umwizero kuko kenshi usanga n'ababa bari muri ibyo bibanza ari abakenyezi batinya gufata ingingo batinya kuvuga ikintu biyumvira batinya gutanga icyiyumviro babona ko cyotera imbere.
Madame Antoinette ndi ku magenge mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mwaciye umugani mvuga werekana ko uruhara rw'imico ikirundi nago nyine ufise ari nk'intambamyi ikintu mu nibaza cyokoga kugira ngo iyo mico ihinduke babone ko umufasi ashoboye afise ubushobozi bumwe cyo kimwe n'umugabo nkaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abafasoni biga kaminuza usanga aribo benshi cyane rwose kurusha abagabo usanga aribo kenshi na kenshi baronka amanota menshi kurusha ikintu cyokorwa kugira ngo iyo mico iyo mu Burundi ihinduke babone ko umufasoni ashoboye cyo kimwe n'umugabo ni nk'ibi
cyangwa mbona ubwa mbere kugira ikintu gihinduke ikintu cy'ubwa mbere aho gitangura guhindukira gihindukira mu miryango mu kigute ni uko abashingantahe bubakanye n'abapfasoni babo babemera yuko bashoboye hama bakabaha impusha barashobora kugenda gukurikirana ibintu bya politiki n'akare ni bo benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma ni ukuvuga ko mentalite mu bagabo zobavamo aho benshi usanga bavuga yuko nta mugore ukwinjira muri politiki hanyuma ngo batahire mu rugo nka rero nkanashimira n'abashingantahe bamaze kujijuka bakarekura bagahereza uruhushya abakenyezi babo bagashobora kubandanya muri mu nzira ya politiki hanyuma rero nkatangenda naho no ku rwego rw'igihugu mu bisanzwe uko mpora mbona uko mbona uko mu Burundi bigenda hariho ubuzi buraba ibya politike n'ubuzi biraba ubuhinga donka amaposte politike n'amaposte tekinike ubu rero uko mbona bikogwa barahi mbona umengo basigaye baraba n'ubuzi butari ubwa politike butajyanye n'ibya politike ubuzi bujyanye n'ubuhinga bagaca batangura bagaca bakekukira ku mugambwe ku buryo ushobora gusanga naka yari ashoboye iki naka agashobora iki ariko ntashobore kukironka kuko atari mu mugambwe uyu cyangwa uwundi iyo rero mantalite yobaho iyo mico ikavaho bagahereza umuntu abishoboye ntibarabe ngo ari mu mugambwe uyu cyangwa ntari mu mugambwe cyo kintu kikava mu mico y'abarundi.
Madame Alice Nzamukunda ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mwaganire ni Radio Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo nkora mutima bijyanye n'uruhara rw'abafasoni mu iterambere ry'igihugu hamwe no mu kubungabunga amahoro. Mwakoze cyane.
Murakoze cyane Cedric kwa mwantumije.
Ndabashimiye namwe Madame Antoinette Ndikumagenge ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo bihambaye cyane rwose bijyanye n'uruhara rw'abafasoni mu iterambere eka no mu kubungabunga amahoro mu Burundi. Mwakoze cyane.
Ndashimiye Cedric, ndashimiye Alice masangi kikaniro abo bose bariko baracumbiriza bikoye bakaduseka matwi
mwakoze
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru nahumurije mbashimiye ko mwateza amatwi mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.